Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mirwe neza n'inshuti mwese turi kumwe kuri Musa Mungu tariki 24 y'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Haza kwiyongeraho n'indi myitwarire cyane cyane kuri Diane yuko yatangiye kujya ku mugaragaro ku maradiyo n'ahandi mu by'ukuri avuga ibigize igikorwa cy'iperereza.
Uyo ni Theo Badege, umuvugizi w'ipolisi y'u Rwanda, asigura icyatumye Diane Rwigara igeze kugerageza guhiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Rwanda hamwe n'umuryango wiwe batabwa muri yombi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye umugambwe badasigana bipfo nawe ahimbaje imyaka 56 irangiye utsinze amatora ashikanye Burundi ku ntahe yo kwikukira, hamwe n'inkuru yerekeye akamo katewe n'abarongoye umugambwe UPD zigama ibanga gasaba inzego z'igihugu gukora ibishotse byose kugira ngo umunywanyi w'uyu gambwe ahirutse kunyuruzwa aboneke. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda Theo Badege yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abantu batatu bo mu muryango wa Sinapol Rwigara batawe muri yompi ku mugoroba wo kuri wa gatandatu, bakaba bapfungiwe ku cicaro cy'igipolisi cy'Iremera mu muji wa Kigali. Uyu muryango warumaze igihe kingana n'ukwezi witaba ubugenzacyaha ariko ukarikurwa. N'inkuru ya mugenzi wacu wa Sumutakabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Abaraye batawe muri yombi ni Diane Rwigara, Anne Rwigara muri umunawe ndetse n'umubyeyi wabo Adeline Rwigara. Muvugizi wa polisi y'u Rwanda yatangaje ko aba bafashwe kubera ibimenyetso yemeza ko polisi ifite ko nyuma y'ibyaha bari basanzwe bakurikiranyweho birimo kunyereza umusoro, gukoresha inyandiko mpimbano kuri Diane Rwigara wenyine. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Tewose Badege avugana na Ijwi rya Amerika yanashimangiye ko abaregwa barezwe no kunaniza iperereza ko batanafashije inzego z'umutekano bazorohereze mu iperereza. Uyu umuvugizi avuga ko hari ibindi byiyongereye ku byo bari basanzwe bakurikiranyweho.
Haza kwiyongeraho n'indi myitwarire cyane cyane kuri Diane yuko yatangiye kujya ku mugaragaro ku maradiyo n'ahandi. Mu by'ukuri avuga ibigize igikorwa cy'iperereza, akenshi iperereza ry'ibanze twese tuzi ko rikorwa mu ibanga hagamije kurinda nyine amakuru, ariko noneho n'uburemere bw'ibyaha nyuma y'ibyo muzi bari bakurikiranyweho hariho n'ibindi bikorwa bigize icyiciro cy'ibyaha umutekano igihugu. Ushobora kuvuga bike ko uko ari batatu umwe wese afite ibyo yakoze byinjira muri iki cyaha. Icyiciro cya mbere kiraganisha ku bugambanyi, ku cyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi. Icya kabiri ni uguteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Hariho ndetse n'ibindi wakongeramo biganisha ku kurwanya ububasha bw'amategeko n'ibindi. Ikigamijwe ni ukugira ngo iperereza isozwe neza nta bikorwa byo gukinaniza nk'ibyabaye.
Nubwo igipolisi kivuga ko kibakurikiranyeho inyandiko mpimbano kuri Diane Rwigara n'imisoro ku bandi bagize uyu muryango, ndetse bakaba haniyongereho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, abatari bake basanga ibibazo by'uyu muryango bishingiye kuri politike. Ibibazo byatangiye nyuma y'urupfu rwa Rwigara Sinapol, aho mu muryango we bakomeje kwemeza ko urupfu rwe rudasobanutse, ndetse bagashinja n'inzego z'ubutegetsi kuba zarabigizemo uruhare, inzego za leta zigahakana ibi bikorwa. Uyu muryango warumaze igihe kigera ku kwezi utumizwa n'inzego z'ubugenzacyaha kwisobanura ku byaha bakurikiranywe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda atangaza ko dosiye y'abaregwa izamara iminsi 5 mu bugenzacyaha nk'uko biteganywa n'amategeko, hanyuma dosiye ikazahakurwa ijyanwa mu bushinjacyaha. Uyu muryango warumaze igihe uwawunganiraga mu mategeko baramuhagaritse, cyakora ngo ni uburenganzira bwabo bwo kuba bashaka undi uzabunganira mu mategeko. Umuvugizi wa polisi avuga ko aho bafungiye kuri sitasiyo ya Remera mu mujyi wa Kigali bemerewe gusurwa mu gihe babasura bakubahiriza amabwiriza agenga amategeko ya sitasiyo za polisi. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Umugambwe w'abadasigana bipona watanguye ingendo mu makomine zo guhimbaza imyaka 56 iheze utahukanye insinzi yashikanye Burundi ku ntahe yo kwikukira. Muri komine Ntega ibirori vyahagarikiwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asanzwe ari mu burongozi bukuru bw'umugambwe bipona Gaston Sindimo. N'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Muri komine Ntega cyo kimwe n'umuyandi makomine yose y'intara ya Kirundo, umugambwe Iprona wahimbaje imyaka 56 iheze utsinze amatora yashikanye Uburundi ku ntahe yo kwikukira. muri ama komine yose ibirori byahagarikiwe n'abari mu burongozi bukuru bw'umugambwe muri komine ya Ntega ibirori byahagarikiwe na Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba no mu nararibonye z'umugambwe Gaston Sindimwo avuga ko umugambwe iprona uzokwama ushigikira intwaro mu ntumbero yo gutsimbataza ukwikukira waharaniye
twebwe tuzokwama dushigikiye intwaro twatirongora cyane irongorwa nabandi ico niteka umugambwe bwo gasore yatembwa wasaga na iprona atawundi mugambwe uzopfa uriti kuba umugambwe wazanye ntahi ukwikukira Naoni mugambwe muri iki gihugu uzoza ntayo kwikukira. Bazoza bayikomeze bayisimbataze mugambwe ntayo kwikukira ntizoironka kabiri. Nico gituma umugambwe wa Sarayiprona udategerezwa kwigenza nk'ihene zo muci.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu amenyesha ko atakintu na kimwe kizobuza ubutegetsi buhari gushikana abarundi mu matora yo mu 2020.
Na munu numwe azoza kudutobera aya mahoro turiko turaronera kandi tugatubamenyeshe yuko dufatanye munda twese mu budasa bwacu mu migambwe yacu amatora tuzoyagira atagisibye bavuga bareka amatora intwaro iri huno munsi izoshikana igihugu ku matora y'2020 atagiciyemo uyumvira ngo azoza intwaro afata kibanza uyumvira ngo azoza ibi n'ibi uyu ko ariko atwa umwanya wiwe
muri urwo rubanza uwahora ayoboka Karoli Nditije nk'umukuru wa Iprona ari nawe amuserukira muri komine Ntega niho yari ariko yitavye nk'uyoboka uburongozi bw'umugambwe uhari
kandi bose turi kumwe twavuze iki jewe twumvikanye n'abantu ndabivugire ngaha utavyumva abireke nimwavyumva tubikomera amashi twumvikanye iki gushika uno munsi twebwe twabaprona twese atazina tugira twese sabe kwa konsiliya sabe kwade twebwe umugambwe w'abadasigana Iprona
Nk'umwe mu bari mu burongozi bukuru bw'umugambwe Iprona Gaston Sindimwo avuga ko ingendo zagizwe mu makomine y'intara ya Kirundo ziri no mu mugambi wo kwiyunga
twazanye kandi nuko dusubiza hamwe n'abibere ryayaza abashimiye mushinga ntaye kaza nabo bari kumwe abashimiye n'umunyamabanga wa mbere w'umugambwe ngaha benda basabe bahaguruke bagwane mu nda icheze yasubiye kutubwira ngo tuzoraba abana kazaheje kutubwira ati umugambwe sabantu nabe numva amazina nga konsiliya numva nitije nitije zo musamu bibi muzafata indege mu jomo yigira musubize hamwe n'umuntu mwege muri ngaha mubirigi iyari we uri ngaha ntazi ayugo nico gituma nsabye abadasigana kujya mwabivuze turabe umurongo umwe tuje gutegura amatora y'2020 n'akanyamuneza
icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yahamagariye kandi abarundi bahunze guhunguka guhimbaza imyaka 56 iheze umugambwe Iprona utahukanye insinzi mu 1961 bizokogwa mu makomine yose y'u Burundi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco indongozi z'umugambwe UPD zigamye banga zisaba inzego z'igihugu gukora ibishobotse byose kugira ngo umunywanyi w'uyu mugambwe aherutse kunyuruzwa aboneke uwo nawe ni Leopold Habarugira ako kamu gahuriranye n'ihimbazwa y'imyaka 15 iheze uyu mugambwe wemerewe gukorera ku mugaragaro ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nk'ari Bujumbura mu Burundi
Kwigenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda mu 2022 niho umugambwe IPD zigamibanga wemererwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu gukorera ku mugaragaro mu itangazo abarongoye umugambwe bashize habona kuri no genekerezo abazigamabanga bahimbaza imyaka 15 uwo mugambwe utanguye gukora harimwo kwiyamiriza ivyegeranyo mvamakungu biyamiriza icegeranyo c'abahinga mu murwi wa ONI ujejwe gateka kazi na muntu Kasim Abdul arongoye IPD avuga ko ivyo vyegeranyo atakindi bigamije atari gusubiza igihugu mu ndyane za kahise.
Iyo raporo ubwa mbere ntiyakurikije uburyo ama raporo akogwa cyo mu gifaransa bita methodology. Iyo rero mu gikogwa cy'ubuhinga uburyo raporo ikogwa ubugi ikogwa cyateza gukogwa na methodology itakurikijwe urumva yuko nikurikira iba biri muri iyo raporo bitaba byo kwizerwa. Twebwe twibaza yuko ubwa mbere nkuko rijya tegeko rigenga rya tuba Vastati de Rome kugira ngo ubwa mbere ushobore kusaba yuko irya sentare mpuza makungu igira amatohoza nuko inzego zo mu gihugu ubutungane mu gihugu bwa bwananiwe ka budakora cyanke budashaka gukora.
Uwo mugambwe uhimbaje imyaka 15 mu gihe bamwe mu banyonyi babo bakomeye harimwo uwahoza wurongoye Zed Feruze bazimanganirije ubuzima wa nyuma atawuzi irengero ryiwe ni Leopold Habarugira yanyurujwe araheze indwi zibiri. Urongoye umugambwe IPD zigamibanga afise icasaba inzego za leta
hamwe no fatira ko kumunywanyi wacu ya ntaheruka kuzimya Habarugira Leopold. Turashaka yuko inzego za leta zikora ibishoboka byose aho umuntu akaboneka kandi ari muzima kandi mbere turasaba leta yuko cyane cyane inzego zayo kuvaye nke gipolisi n'ubutunga bwo kuri ibishoboka byose ingendo nkiyo ntisubiye kuboneka mu gihugu cyacu kuko muri kino gihugu murabizi kuva mu 1993 ari abarundi bafise ibigwanisho muri atama habadeza mu masivile nka Leopold yari umudandaza ntacyo buza yuko umuntu afitaniye amatati je uko ndamuzi nta muntu nta ngwane za politike afitaniye n'umuntu numwe no mu mibano je nta muntu nuvuga nti yubara afitaniye ingorane ariko mugabo ntacyo buza yuko hashobora kuba n'undi muntu ku ruhande ashobora gukora icyo cyaha hama mugabo kubera igihe turimo cya politike byitirwa leta aco bituma rero twe dushaka yuko kwibaza kubera no mu nshingano za leta gukinga yuko ivyankizo bishika
mu rwandiko mugambwe IPD zigamibanga wasohoye kandi usaba abarundi bose gutanga interano z'amafaranga kugira amatora ya 2022 azogende neza abarundi batarinze kuzerinze. Abdul Kasim asigura igituma umugambwe arongoye utera ko kama abarundi
hamwe woraba ibiharuro by'abarundi bita amatora usanga ari igiharuro kinini cyane tandukanye kumbe wanashaka no mu bindi bihugu mu Burundi cyane kumbe ngira muri Afrika twitaba amatora ku bice birenga hafi birenga 18 hafi imbyango 90 ugambe ho amatora si ikoko cha leta ni igikogwa cyatwebwe abanyamigambwe ni igikogwa cy'abarundi bose kuko nkuko ingendo ya demokrasi bivuga umunyagihugu wese abazwa iby'igihugu ku buryo bubiri ni ukuvuga ubwiwe nyene directement canke indirectement. Iryo ni bwizwa shingiro ry'u Burundi yuko umurundi wese participa muri binational directement ou indirectement. Aho rero ko amatora ari igikorwa cyatwega abarundi birumvikana yuko twukirangura twebwe nyene bitandukanye nuko twoza gusaba z'uko igikorwa cy'abazungu mu kirundi bavuga ngo n'Imana ifasha wifashije. Turashaka rero yuko twega barundi tukumva yuko icari igikorwa ciwacu nk'abarundi amatora igikorwa ciwacu kuko inzego zivamwo ni zirongora abarundi zija kurongora abanyamahanga.
Abdul Kasim ntashima ko iyo ntererano isabwa abanyagihugu yo bitegeko nk'uko umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu aheruka kubishikiriza. Icivugo cyo guhimbaza imyaka 15 iheze umugambwe ipetezi gamibanga wemerewe gukorera ku mugaragaro ni dutsimbataza amahoro mu kwitegurira neza amatora ya 2022. Bujumbura, Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Unaho nk'uko mubimenyereye ku munsi wa muhayamango ni ca gihe cyo kubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbegu rimu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza Ntorere Kazoza
Wumviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze bikiganiro ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira kwijwi rya America. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki? Neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo. Tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanzarake mu ntara ya Makamba.
Ntorere kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu, reka mpere iwamfu bwanje widondora.
Nitwa Mpabona yo Jacqueline nkabandi umukuru mutumba Kabondo.
Mukuru mutumba Kabondo, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Nitwa ndiwe no mujyango Yohana, nkaba ndongo yisiramwe mpareke muri ikomera nyanzarake.
Murakoze cyane, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kumbe ikaze.
Ubundi turi kumwe.
Nitwa Nibogora Rene nkabandi mboneza muri mukenyezi imenye nyanzarake.
Abo nabatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro, Jerome Nenzema nongere ndabaha ikaze muri Ntorere Kazoza. Umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Mereye ku mukuru mutumba Kabondo, ukivuga gute muri rusangi?
Muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza, baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererwa. Kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino, ari byo byiza, ari wo muti urama. Abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira, usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda.
Umukenyezi ariko ivyo ni wabikora?
Umukenyezi arabikora neza cyane.
Reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo. Mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mubivuga gute?
Twebwe tubivuga kuko turabisigira tubona ko ari byo, kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi. Iyo rero turiko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuzana, no kuvuga iyo turiko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo. Niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba cyangwa bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo. Iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka. Abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye.
Ariko abakenyezi uvuze muri mipareke simperekeze?
Simperekeze namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa, kuko hariho abakenyezi barongoye amazone abandi ari abanditsi bitereye ko bamwe ari n'ababitsi mu ishyirahamwe wacu. Urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe.
Abakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye amatati y'amatongo, mufise ibyemezo bihe mwebwe?
Twe turafise ibyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze, kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamo n'intambara. Rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba. Rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro.
Murabikora gose ibihe? Murabize ibyo mwokwerekana mumaze gukora?
Ego ma turafise ibyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kane no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure, huko kuburi wenyene utwaye itongo wenyene ntibiguha amahoro.
Uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza.
Uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza. Akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya, hariho je wenyene ndiko ndavuga Mpabona yo Jacqueline umukuru w'umutumba wo mukabondo. Ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe, nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo munyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba kenyezi. Hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Ryoza akorera ku wundi mutumba Nyabutare, ibyo natwe biraturemesha kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura matati y'amatongo
yabamaze gutatura matata gatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye no bakavuga ati mbega baba bakenyezi bimbonezo no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni bajya bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mwo dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwo kumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igikorwa cy'abakenyezi mu gutatura matati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mi cyoba cyabangamiye gihuwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwisira hamwe ntacombona abo bakenyezi n'uko bvuga barigishijwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga cyankamaze ikindi naco gikomeye mu bizanye n'abakenyezi no kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyankamatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose
nta babangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari ibyo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro siye wahongeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura matati ntangurane mbona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intambamye turafise nk'aho inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi ari cyo gituma amatati y'amatongo inyanzara byaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari ayabo ugasanga umuntu asuye kugura itongo ubugira kabiri kuko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izi ari intambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu iyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza kuko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara ake gushikika bonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe nkubo afise ntambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere bavyaratoye umuti yatabara abo bantu
nimuvuze ngo nakagwika abantu none baravise ubarongoye baravise komite nakagwika meze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatungo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatungo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene yiporogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mvyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene yiporogarama ibikorwa byo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oyo ubu nta bakenyezi beshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura ivy'igihugu ubu ryo nta bwoba bakigira nabo bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yuko bajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi ni magifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwe abakenyezi twaragerageze mu mashira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo ni mukenyezi kandi hitoza abagabo batari bake uyu Zakerine hitoza abagabo batari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
aronse amajwi ngani kigajaki
naronse amajwi amajani 930 wa kabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
no kuvuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buti bwose mutuko twa twa twose tuzanye no mu kibano ari mu bizanye no butose mashira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene bo buza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi n'ivyo uko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza tumwe mwimvira ko twokora iki cyangwa twosikiriza n'igi nibo batangura kugira ngo muvye ibyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buca abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda nibagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayoma babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
cyabindi z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi mboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo nico gikorwa kinene y'imbere ubu turiko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafise ijambo bafise n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafise n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri intama nyizigikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafise icyo byo igihugu
ari cyo kokorwa gajake
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
Niba gorarene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kigani?
Ego murakoze namwe.
Ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kigani?
Namwe mwakoze.
Nkaba nanje nitwa Mpawe na Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakino kigani
murakoze namwe
unishimiye niwe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Nizo manande kiremesheje ntimurane nibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
imbere gusozera kiganiro reka tubibutse ku muvugizi w'ipolisi y'u Rwanda Theo Badege yabwiye radio ijwi ry'America ko abantu batatu mu muryango wa Assinapol Rwigara batawe muri yompi ku mugoroba ku munsi wa gatandatu bakabafungiwe ku cicaro cy'ipolisi Remera mu muji wa Kigali juti mwese mukundi radio ijwi ry'America ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turashimiye rero mwese mwaduteza amatwi tukaba kandi tubateye akamo mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi ry'America mugire mugoroba mwiza mwese.